wibaziki ikiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
wibaziki
Alex Kizanjewe ngenda kiwashikize mwinga give you matwi kumana teo domine mani rambo na niweka tuma hama jukwe kana masanamo vivashikira neza mshuwa kudukulikira kuri wazitato kaburu ngenzamba karungu org chane mkadukulikira kurubuka kwa chugwa Facebook pash Facebook ya radio nzamba agati kakao tudate vye humus tuwa menyesha kutuza kuganira kujia nye na Peter Wuyoya ya hoza rongo ye Urundi kuri wakabiri ya raya shingura nyuteka mugigu chamari mugiango uwe ukavuga ko ifuga hari igi mfata kibanza bazo mutahukana mu Burundi amahoro ni yagaruka muri ibyo birori byo gushingura president Pierre Buyoya leta y'u Burundi nta ntumwa yarungitse ko woba wibaziki kubona Peter Buyoya yahoza arongoye u Burundi ashingurwa mu mahanga wibaziki kunyifato ya leta y'u Burundi nkuko mubimenyereye turabasaba mukatunga amajwi yanyu ariyo audio cyane mukatunga ubutumwa bwanditse ariyo message tudateje rero reka twumvirize Jean-Claude ari imuntara ya Gitega ibyashikiriza
ariko ibi byabaye kubera inzigo y'akazikira bwa bukoko bwa bubi bwabo bafise mu mitima bwa bukoko bwo mu mishamba nta n'ufite bafise imitima y'ubukoko bafise indambi bafise urumva bara gitse bara nyawe kabisa barapfuye mu mitima kuko nivyo nivyo babayemwo mu mishamba nivyo babayemwo biratahuritse kamene nda rero nta rukundo nta mutima w'urukundo bafise aba bategetse igihugu nta teka bariko baraha igihugu cy'u Burundi barimo baragitera umuvumo gusa ego kuko uyoye naho baba magiza ikanukuri nta muntu yera muri iki gihugu cy'u Burundi nabo rero bizogenda uko nyine bagenjeje igihe n'icyashika kuko nubwo bariko baramera nk'abahonya abantu ntabwo bazobamara hariho dusigara keke pare kandi ko tuzovamo imbuto imbuto y'ubuntu ize kugira kumera mu gihugu igira ikikoze igira iki iranguye mu gihugu yongere kandi iyo mbuto yongere kandi teriteka igihugu cy'u Burundi rero murakoze mvuze byinshi kuko umuntu yovuga byinshi kuri ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi kuri aka kamaramaza kabaye kubivuga rya Peter Buyoya ntihagire n'intumwa ntihagire n'umutware n'umutegetsi n'umwe agenda ku rubanza rwa gwifubwa rya Buyoya rya Peter Buyoya umukuru w'igihugu witeka rero rya asize amateka nubwo bamuvuga nabi asize amateka kandi yakoze byiza vema nta bibi yakoze byotuma bamufata nayo kuko nivyo nubwo yoba yarakoze ibibi nibo bayimutera nibo bayimutuma nibo batuma ibyo bibi biba ego nuko murakoze cyane
tubandanya ikiganiro niwibaziki akaba ariho kija ku murongo tukwibutse ko tuko tuganira ku bijyanye na Peter Buyoya yahoze arongoye u Burundi yahambwe kuri uyu wa kabiri yahambwe ashinguranwe iteka mu gihugu cya Mali umuryango wiwe ukavuga ko ifuga agiwe ari gifata kibanza bazo mutahukana mu Burundi amahoro niyagaruka n'ibyo birori byo gushingura president Pierre Buyoya leta y'u Burundi akaba nta numwe yigeze irungikayo wiwaziki kubona Peter Buyoya yahoze arongoye u Burundi yashingurwa mu mahanga wibaziki kunyifato ya leta y'Uburundi reka no gutwandanye kwa kira haba n'umwanyi bacu mu mihinga itandukanye baturungikira amajwi yabo mu ntara ya Kayanza Jean Bosco nawe nyine aragira ico ashikirije urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
kwa mizu chane ni kuri watendara na gahinda ahore utaya ebariste baishimie itashu kwa yari itavye ifuga jena kwa pezda guyoya ni kuri lagabaj kandi sini nifato sini nifato nziza kandi sini nifato ijanye mini chua warundi aho igihugu kibura wahoza kirongoye matse leta ihari ubu ntigishizwe ko kibuga ati turabuze Murundi turabuze waro kino gihugu nikuri yabaje cyane leta garutse bayishimiye iyambitse ibara irekanye mu makungu ko ari leta y'urwanko leta itagira umuco leta n'ukuri yerekana yuko ari leta kwiyita izina mu leta mbyeyi kwiyita izina ryiza nta n'amatora ishaka mugabo n'ukuri twatubwiye ko izina ryiza urigendera izina ryiza yari kubereye yakwereka koko ko ari leta mbyeyi ariko tukaba bitwereke nta bitwereke n'ukuri
Radio Inzamba katika kawe turabandanya ikiganiro bibaziki tubitsa ko ari misi yose kuwa mbere kwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha 10:33 reka tubandanye ikiganiro cyacu mu gisagara ca Bujumbura iriki hamwe na Bartazara na nyina baragira icyo bashikije tubategeye
ndabaramukije muraho mu kiganiro bibaziki ya rero kuno uyo ya bamushinguye bakamushingura mu gihugu tavukiyemo atari ikiwiwe ubundi nibaza ko na kiriya gihugu yaramgifisemo yagifisemo ngira basi ruhara yagifisemo ubutunzi yagifisemo agateka yagifisemo inshuti n'abagenzi make ya gihugu ashobora kuba yari afiseyo n'ubwenegihugu rero kuba atahambwe mu gihugu cy'Uburundi biratanditse nta rukundo bamukunda bamwanka mu Burundi abategetsi abatware bo mu gihugu cyacu ntabwo bamukunda bamwanka bari bamufitiye inzigo afise inzigo imwe tagira upingana batware b'igihugu cyacu ingorane gusa ariko kuba atacyo bagize bavuga na kimwe ku rupfu rwa Petero Buyoya umukuru w'igihugu mwiza yatwaye igihugu cyacu kandi akagitwara neza akatwarira Abarundi neza bose atacanguye kandi yakoze byinshi yakoze ibidasanzwe mu gihugu kuri nakamaramaza ku gihugu cy'u Burundi kuri Burundi bwacu kuri abategetsi bacu kuri nakamaramaza kubona ta kintu na kimwe bigeze bakora bigeze bavuga no kufubwa kwiwe gushingurwa kwiwe ntibarunge n'intumwa ngo igende ku rupfu rwiwe igende ku maziko yiwe nukuri nishushombi kujugu churundi na makungu haja yara yivonyi la vikaya yara suzugula hejezi kujugu churundi
mwara mkeneza chumpa huli jofukaja abu yoya tangi ya kushimini kujugu chamali chitanzi niki kereka na yuko kikipisawa shinga na ahe kuna kimu hambani teka na umu kujugu chavo atari hovali Jadi ini jadi kerana itu aku gigu sama kita bisa bersihkan, nah he mungkin gigu. Kok nah gigu suka bersihkan rumah tu. awo mu gihugu cyabo atariho basanumwe hari kandi ari umuntu yahoza twara Burundi imyaka ishika 13 yose nta byakabaye yamwe nyene atagihugu kibura bashinya nawe kubona leta itigeze ijayo byarekanye kuva na kera yarekanye yuko itagomba kumubona urwanka imwanka yarabyerekanye bose barayibonye umenga nta kigeze kiba umenga nta wapfuye yarekanye mu majambo make barerekanye urwanka bamwanka niyo handi hoho ntihari kubura umuntu umwe atose kurira leta y'u Burundi ahubwo ntiyari kujya no kurinda guhambwa hariya kuko yari kuza guhamba mu gihugu kuko yari umunyagihugu w'u Burundi yakoreye igihugu yandikije amateka atagira uko angana naho leta y'u Burundi hari ubu itabyemera gusa yarerekanye urwanka imwanka ariko ibyo ntaho bishikana igihugu ni ibintu by'ubuteza urugo bw'igihugu nabone bayigayishije mu majambo make kubera umuryango we uvuga yuko uzomuzana yuko amahoro yabonetse bashatse kuvuga yuko bazomuzanira iyi ntwaro itakihari kuko hari intwaro y'intwaro y'inyamaswa ntakimezwe atari ugukomera bamwe no gutoteza aho itiyumvamo yego nibyo njyewe nibaza kuko ibintu nk'ibyo ntibyumvikana kuva gipfa nta jambo namwe bigeze bavuga umega ntacapfuye umega si n'umuntu yigeze atwara igihugu ibintu bibabaje ahubwo sinumva nyine nubivuga
kiganiro huyo zikirabandanya twibutsa yuko tuko tuganira ku bijyanye na Petero Buye yahoze arongoye Burundi kuri wa kabiri yari yashinguranye iteka mu gihugu cya Mali umuryango wiwe ukavuga yuko ivuga giwe yimfata kibanza bazamutahukana mu Burundi amahoro ntiyagaruka muri ibyo birori byo gushingura Perezida Petero Buye akaba leta y'u Burundi nta ntumwa yarungitse wibaza iki kubona Petero Buye yahoze arongoye Burundi ashingurwa mu mahanga reka tubandanye twumviza aba inyonyi ba radio inzamba katika kawe mugisha mu ntara ya Ngozi na banyaragisha shikirije
eba nokuri na kamara maza hajya nokuri imbere bizo garagara imbere si heza vuba uko ibintu bagitse kuraye nitsi cyana ibintu bagira abantu bacu bagiye mu cyo Burundi ntibitsi cyane ibintu jewe mbona mengo bizohava biva ibindi yego hazotera igihe habe igihugu cyiza igihugu cy'amahoro igihugu cy'amata n'ubuki igihugu kirangwamwo kubahana kirangwamwo iteka igihugu kirangwamwo amahoro kubera ubu nta mahoro ahari mu gihugu cy'u Burundi kandi ntabwo bari kumuzana mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bari gukora urubanza mwituze bari kurukora mu bintu bitoroshe bari kubukora bari bahungabanywa bari kubura giso ndabitse kuko imbonerakure zo mu gihugu cy'u Burundi nizakajagari gusa nizakajagari kandi urumva zashyigikiwe zari kuza kugira gutera akajagari muri urwo rubanza ayo kuba bahisemo gukorera urwo rubanza muri Mali nuko bashatse ko bakuru rubanza neza mu ntuze mwipfuze miteka nyine kuko iyo babikora ino ntibari kubikora mu miteka ntangire mu miteka kuko bari kubura busonda bitse rero ubundi nta gituma bamuhambye hariya n'ukuri biratahuritse rwose igihe nicyashika rero azotahukanwa zutahukanwa ego mu gihugu cyiwe hanyuma yubakigwe cyibutso cy'iteka ego ibyo bizoshika umuntu akirambye azobibona ya rero nuko ndabyibatsa jewe nuko ndabyiyumvira ariko biramara amace rwose kuraba batwara igihugu cy'u Burundi
tubandanya ikiganiro huyo ziki tukwibutsa ko mushobora kutugira icyo muterere mucishe ku rubuga rwacu rwa Facebook nk'uko umugenzi wacu umugisha agira ngo Major Pierre Buyoya arakwiye guhabwa agaciro kamubereye nk'uwahoze arongoye igihugu nk'uko babigirira n'abandi bategetsi atari uko umuntu yohava yibaza ko uwo mutegetsi ataco yoba yamariye igihugu ni wuke kandi ko nabo nyene yabashikanye ku masezerano yo guhaga guhagarika intambara aho yaba yahabereye umushingantahe mukurekura igihugu murakoze turamushimiye mugisha rika hatwumvirize abanywanyi bacu babiri banyuma imbere y'ugusozera kino kiganiro Eric hamwe na Viane nabo nyene bagice bashikije katubategego
ndabara mukije no kuri birateye isoni kubona uwigeze gutwara igihugu cy'u Burundi ahambwa hanze y'igihugu kandi twari dufite leta yitambyeyi mu bisanzwe yoba leta y'ababyeyi umubyeyi abo mubyeyi w'abana bose na cagura mugabo rero no kuri birateye isoni cyane kubona wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ahambwa hanze nukuri sindabimwifurije perezida ndayishimiye mugabo twese twambaye umubiri ntawumenya ahazogwa nicyo gituma yari gufata agatera iteka uwabaye umukuru w'igihugu nkawe arongoye Burundi akamutera iteka nukuri ntagateka biha Burundi kubona umukuru w'igihugu ahambwa mu makungu hanze mugabo kandi nkashimira igihugu cya Mali ukuntu cyakiriye kigahamba na iteka Petero Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu nukuri njye ndashimiye igihugu cya Mali rwose na Union Africaine ndayishimiye ukuntu yafashije ifubwa rya Petero Buyoya matera ibyatsi leta y'u Burundi yamara amaje u Burundi akajya gufubwa hanze kandi yari gufubwa mu gihugu ciwe kandi nkatera akamu perezida ndayishimiye ko yofasha cyane Petero Buyoya nawe yabavuze ko yafubanywe itekariya kandi ari byifata kibanza akwiye gutaha agafubwa n'iteka ngaha mu gihugu cyiwe kuko umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu Evariste nawe bari kwa umukuru w'igihugu atera iteka wabaye umukuru w'igihugu nkawe sawa tugira amahoro murakoze
igihugu cy'u Burundi ntigitanguye kubaho kuva Sylvestre atari gitwara camye kibaho kizokwamaho kuva Imana aho kiduhereye je kibazo kutwakira ni kuri umugabo ahashibugwa uhoho barahaye ko n'umugo ku itongo ngo bashobore kumushinguraho none turamara amaye imbere y'amakungu turamara amaye cyane ariko ntibyerekana neza neza ko atamuhora hari nyene niwo mushingura umahanga icyo cyo ntigiye kizuza adushinga mu Burundi kuko amahoro burya apfanywa n'Imana si leta yari tuze kuma amahoro ko nta mahoro hari biragaragara n'ibyo n'ibara ku mutemere n'ibara ku Barundi n'ibara no mu muryango wa Edith nashimiye kuko ejo hiwe na ntahazi ibyo ni somo ku Barundi babigendere ko babibone ejo hashobora guhinduka byinshi Roger Basito azoca ahambwa he wewe canke ntituzipfuza ariko nawe ntazi ejo hiwe nyina wabyomwati cyangwa umufata twibwije ejo Abarundi bazo bari ku butegetsi nasomare nka Evariste Ndayishimiye ntitukasubire kubibura n'ipfumwe ni ibara murakoze cyane
turashimiye abanyonyi baradiyo Inzambagatika kawe turashimiye namwe mwese mwagize icyo muterera kugira ikiganiro cyacu kibe nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza mwese aho muherereye
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
Wibaziki
twa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
Wiraziki.
Kwa kwambere kwa kamino kwa katatu nari yongereye.
Wiraziki.
Uko gutegura matora.
Wiraziki.
Kome, iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.